iyi muve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Nkuko bisanzwe ni yamasaha tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Numusi numusi wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2018. Ni wa mwanya nkuko twabivuze wa ikiganiro muri sanga. Hasiga rero iminsi 10 ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, ni mu gihe bimaze gusibishwa inshuro zirenga 3. Mbega urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki kuri ibi biganiro bivugwa ko bizoba ari vya nyuma. Nkuko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi, twatumiye umugambwe FNL Amizero y'Abarundi abayobora urwaruka rw'uwo mugambwe na Frodebu Nyakuri iragijya ndadaye. Rero muhamagare mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuco urwaruka rwiteze gukora muri ibi biganiro bihuza Abarundi. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kumunsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nkuko twabivuze hasigaye iminsi 10 ngo ibiganiro bihuza Abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania, ni mu gihe bimaze gusibishwa inshuro zirenga 3. Mbega urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki muri ibi biganiro bivugwa ko bizoba ari vya nyuma. Ni mu gihe rero twatumiye abaserukira urwaruka rw'imigambwe 2. Turi kumwe n'abaserukira umugambwe Frodebu Nyakuri. Frodebu Nyakuri iserukiwe na Jules Manirankunda. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Twatumiye kandi userukira urwaruka rw'umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Turi kumwe na Deo Nahumuremyi haserukira urwaruka rw'umugambwe FNL. Twakira abatumire bacu. Deo Nahumuremyi, uraho neza, kaze mu kiganiro muri isanga.
Mwaramutse cyane, mwakoze kudutumira. Ariko je nitwa Nahumuremyi
Deo Gracias.
Deo
gracias, urakoze cyane.
Deo gracias, ego.
Namwe Jules Manirankunda, turagushimiye kwakira butumire bw'ikiganiro muri isanga, kaze mu kiganiro.
Ego, ndabaramukije nyakubahwa Oriane, ndabaramukije n'abantu bose bariko baradukurikirana bari mu mihinga itandukanye y'igihugu, ndabaramukije na mugenzi wanje Deo gracias, wo muri Amizero y'Abarundi, ariko ntabwo ari umugambi nturemegwa. Kumbure ngirango baratavuduha umuco gusumba.
Ego, ratubwira aho bigeze ku matata ari hagati ya FNL Jacques Bigirimana na FNL iyo amshinga na Rwasa Agato. Turaza kubigara kwa mukanya kari imbere. Reka duhere ku kibazo cerekeye nyine nkuko twabivuze mu ntango ibiganiro vyarusha urwaruka. Turifuza kumenya ico bavyumvira ko ni bimaze igihe bisubizwa inyuma bitaba byigizwa inyuma iminsi. Nk'ubu hariho itariki ya 24 izwi yuko ari wo uzoba ari umunsi w'ivyo biganiro bihuza Abarundi vya nyuma. Rero twifuje kumenya ico urwaruka rw'imigambwe itandukanye ribivuga ko tuzogerageza kurondera nabandi yindi migambwe n'indi migwi nabo nyene baterere turumva yuko bari ku rutonde rwaruka rwaratumiwe biciye mu runani rw'ugwaruka rw'Burundi baratumiwe ariko nkamwebwe nk'ugwaruka rw'imigambwe itandukanye namwe nyene murashifise icyo mushikiriza duhere ku kibazo nyine kijanye impamvu mubona ivyo biganiro vyarusha biguma bisiba ni impamvu niyihe kuri mwebwe duhereye kuri mwebwe Germain Irankunda
ego banze kwashimira kuba mwaduhaye akakanya kugira ngo dushobore kugira icyo tuvuze mu gishingiro cy'ugwaruka duserukira rero muri make ibiganiro nk'uko mwari mwabivuze byari bitegekanije ko byobaye igenekezo kuva ku igenekezo rya 19 gushika igenekezo rya 2024 zo ku kwezi turimwo kw'icumi ariko bamaze kuraba aha mu Burundi wacu murazi yuko nk'uko kwezi kw'icumi dufise imanza mbere ni ukwitanya mukuru twubaha tukanubahiriza cyane kwa gatandatu uheze murika ko twibutse imyaka 50 n'indwi irangiye umuganwa atari umuganiro Ludoviko kwa Gasore agandaguwe aho yadushikanye ku ntambwe ishimishije idasanzwe yo kwikukira ku Burundi ubu ari umunsi umwe mu minsi dufite mu kwezi kw'icumi ituma tureka ibindi byose tuba tutegekanya gukora tukitaba uwo munsi mukuru rero uwo munsi nawo w'itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene naho mwibuke yuko twibuka cyane incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior aho ariwo tuzoba twibuka igenekerezo rya 2021 iminsi 25 ikwiye imyaka 25 murantunga ikwiye abansi ba demokrasi mu Burundi bamugandaguye birumvikana ko rero kuba ibyo biganiro barasabye cyangwa barabonye ko bikwiye ndetse nkashimira n'umuhuza kuba yarabumvise uko bikwiriye ko iyo biroporota kuri Notre Dame kugira ngo tuzoshobore kujya kunamira uwo nyakwigendera yagiye tutanka kandi yari yadushikanye ku ntambwe idasanzwe ya demokrasi rero muri make nico nashobora kubivuga ko bona babazigaje inyuma nubwo ko batihenze natwe mu bambi bacu abanyafurode b'unyakuri turabishigikiye cyane
namwe Deo Gracias mu bwambwe FNL Amizero niko mubibona kubona byabandanyirije bisubizwe inyuma izo manza yego zirakomeye kandi nkuko Julie yavuze zirafise insiguro ku gihugu cy'u Burundi mubibona mute kubijanye n'ibiganiro byasubijwe inyuma
ego cyane nagomba ndashime kuri icyo kibazo mubajije ariko ingene nambere nagomba banze ndamutse ariko baratwumviza ndabahe namwiriwe hanyuma nagomba mbwire mugenzi wanjye Jules yuko kuba mwadutumye nka FNL Amizero y'Abarundi gihamana nuko mubona tubikwiriye nuko muzi icyo twamaze n'icyo tumaze n'icyo tuzomara igihugu aho rero sindangira nka bishira ivuga ko kuko Burundi ngira nka bishira bitahura kose hanyuma rero ngarutse ku kibazo mwatubajije naguma mvuge yuko nukuri kubona ibiganiro biza birasiba kuri twebwe n'akababaro ntangere kadasanzwe nibyo ko itariki 13 kwari kwibuka imyaka 20 incungu y'Uburundi igandaguwe ni byiza cyane kuko turamusonera ariko nibaza ko byabaye ivyitwazo kuko si ubwa mbere haba ivyitwazo kuko ibiganiro bimaze kuba ingunga zingahe zitatu kandi baguma bavuga ngo ni vyanyuma kandi naho nyene hagiye haba ugukwega amaguru ukubisunika kubisivya kuba rero bazanye bijya byo ibyo itariki 13 ukwezi kwa gitugutu cyo kubganje mara kwari ivyitwazo
kuri wewe none ubona
yaba iragi incungu yacu rwa Gasore yadusigiye twayigendera ho byo kumvikanye murakoze
nkuko mubivuze umwe mubona yuko ari icyitwazo reka twumve ibyo umugambwe CNDD-FDD yoyo ibona kubijyanye n'ibi biganiro akamaro babiha reka tutega amatwi Joseph Ntakarutimana mu mugambwe CNDD-FDD
umugambwe CNDD-FDD urakenguruka utwigoro twose twanyicyubahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakwamaze gutahuka turongeye gutera kamo rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gucaba c'amavukiro dufashanye twese kubakira niteka mu gihugu cabibanze ukuganira umuco mwiza wa miranga barundi muri kahisembe no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro ibiranga kazoza keza k'igihugu nacho gituma bizowandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatore mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyine
Uyu rero akaba ari Joseph Ntakarutimana yavugira ku bijanye n'ico CNDD-FDD ibivuga kuri ibi biganiro bihuza abarundi yarusha aho hari rero ku munsi wa gatandatu aho bibuka imyaka 57 nyakwigendera Rwagasore yishwe turashobora gutega amatwi nkuko turiko turaganira ku bijanye n'impamvu kumbure ibiganiro biguma bisubizwa inyuma muri FNL twumvise Deo Gracias wewe avuga yuko ari ibyitwazo ariko turumvise ibyo Frode bivuga n'ivyo umugambwe CNDD-FDD ivuga ariko kandi turafise namajwi y'umushinga ntahe Gaston Sindimwe cegera cambere c'umukuru w'igihugu we ica bivuga ko kubijanye n'ibiganiro bibandanya kuvugwa ibiganiro vyarushaka dutega amatwi amajwi yiwe mu kiganiro giranye na mugenzo yagiranye na mugenzo wacu Elo Jwiri Kaneza
ivyo vy'amasezerano y'usha nibyo byatumye iyi mwandagara wose haba ingorane amasezerano y'usha twara yemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'arusha imyaka yose abantu bazoza bakenera abantu bagire ku deta kubize ngo hazo amasezerano y'arusha azubashira hamwe nabandi uno munsi twiye dushaka kugira ikizira kandi amasezerano canke ibiganiro tusobigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta kuko niyo yonye n'ibiganiro bizokwama tuzokwama ibiganiro bidahera gushika ryari birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi abacava ngo bashaka ibiganiro ivyo rero twebwe ku bwacu icyo gikorwa nacu tuzoshigikira
ibiganiro bidahera murumvise rero yori gasosi ndimwo cegera cambere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ku ibi biganiro bidahera abarundi bama bari mu biganiro dusubire kuri mwebwe Deo Gracias ivyo biganiro yarusha mu vyiteze kwiki nk'ugwaruka rwa FNL mwiteze iki kuri ibi biganiro yarusha
ego ndashobora kwakengurukira kuri ico kibazo ibiganiro bya Arusha imaze hafi imyaka itatu bitangiye ariko ntangiriro nini irafatwa ngo yongere ishyirwe mu ngiro mu mvo yo gutorera umuti ingorane zihanze abanyagihugu ni ukuvuga rero yuko nta kintu kinini cyane numva ntubyitegamo kuko nuko kuguma babisunika eka je mbona yuko umengo nta gushaka kunyura kurimo ku mpande zegwa n'ibyo biganiro mugabo rero nubwo biruko ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika uyu warwigiyemo je nibaza ko agiye kuvamo ikintu reka tubitega amaso itararenga ngo ntawe ntuze nyirata
namwe mugambwe Fode Bunyakuri Jules Manira nkunda ibiganiro bibaye ni kandi bikaba ari ibya nyuma bihuza abarundi mu vyiteze mwiki nk'ugwaruka cyane cyane haba mu mugambwe wanje nk'ugwaruka muri rusange mwiteze iki yuko coba kunyungu zanyu ibiganiro bigiye kuzoba
ego murakoze cyane nyakubaha Oriane ndanashimiye mugenzande Deo Gracias kuba yasohoye kuvuga uko abyumva kandi muri rusangi nkuko yabivuze wewe ndamutahura yavuze ngo n'ugutumwanya ngo nibyitwaza ngo bafise ariko nagira ndamugaruka n'iki kibazo ariko araraba kuri uyu mwanya twari dufise kuko kwitaba ibiganiro nubwo ari ibiganiro bamwe bamwe mu bazobyitaba bashobora gusanga bafise n'iyindi mirimo babwiriza kugenda batunganyiriza igihugu ikaba ni nayo mpamvu bikwanyemo n'igenekerezo rya 2021 aho twibuka kunamira nyenicubahiro ndadaye Melikio aho babona uko bibaye muri iyi periode y'igenekerezo rya 2019 gushika 2024 bitokoroha rero nibaza ko aho twohatahura kumwe niyo ari umwarugwaruka nkanje akaba kandi yubaha n'incungu ya demokarasi rero nagira nduge ku kuciyumvira marumumbagije icyo nogisha ndakivuze ko kwiri biganiro byimirije ibiganiro byimirije muri rusange byo kugwaruka ndabya iwacu mu Burundi nibyo ugwaruka muri rusange twese twari twunze ubumwe kandi ubumwe burahari ugwaruka n'uzige rusange ariko hari imishamirano nk'uko byahoze mu minsi yahera bigaragara yuko demokrati turiko turatahura icyari cyo icyo niteze rero kuri ibyo biganiro byimirije kuba Oriane n'uko muri rusange ibiganiro nta n'ibikihagije ndiko ndabasinita ibiganiro na rimwe ariko ndakunda gukurikirana ibyo bakura mu byo biganiro kuko abaduserukiye iyo bagiye kenshi barashika bakatubwira ingene baganiriye ibindi turabibona yuko ibiganiro byaranabaye no ngaha mu Burundi muri buka yuko umuhoza w'Abarundi Benjamin Mukapa yaraje ikindi gihe turakorana n'ugwaruka abakenyezi bitandukanye abitwa ko bari muri opposition nabo mu mizero bavuga ngo bari muri opposition ariko bari muri leta yayo babyemera kandi babyemangira rero bisigura ngo n'ibyo biganiro jewe niteze ko ibintu bitatu niteze n'uko abanyepolitike bose kandi mpamagarira abazojayo bose bogenda bavugana ku papuro rw'inzira ibagana mu higana mu nzira iyo kujya mu matora y'2020 urupapuro nago abatari bake baramaze kurusinya mu ntara ya Kayanza kandi imigambwe nka yose uretse umugambo umwe n'urundi mugambwe Frodebu mengwe gome naranaki rero abantu mengwe batashoboye gusinya kubwo urupapuro rw'inzira abo nabo kumbure barababwiye yuko umwanya wose babona babikeneye boza bakarushira ku mukono kandi abazaba basigaye ndetse n'abari mu bihugu byo hanze bakeneye gusinya kubwo urupapuro na cyane cyane ariko bazuka abanyepolitike batari bake harimo abagirwa n'ibyaha mu mwaka w'2015 aho rero jewe nta byinshi ndabivuga ko ubutungane buzaca bugira icyo bukoze hama abarekuriwe n'amategeko bashobora gushyira umukono kubwo urupapuro rw'inzira nizera ko abatari bake mu ntara ya Kayanza bari bagerageje kuruvuga nako ikigira kabiri niteze nuko n'ibyo biganiro bovugana hanini abene wacu abarundi dukunda abarundi twakuranye abarundi twiganye twagiye gusenya hamwe bari mu bihugu bitandukanye mu Buganda muri Tanzania muri Tanzania aho barahungutse batari bake igihugu kibanye cy'u Rwanda igihugu kibanye cya Congo eka kandi hose bari bakiga ingene abene wacu boza bagahunguka bagataha mu gihugu cy'amavukiro kugira ngo dutegure neza twese hamwe amatora y'2020 ikigira gatatu jewe niteze ko bazovuga naho nukuzoraba n'abanyepolitike ndetse byose ibyo bagirizwa kuko nababwiye yuko twibutse itariki 13 incungu yo kwikukira ku Burundi rwa Gasore muribuka yuko muko bakunda kubitubwira kandi niko biri abagerageje kugomba abagiye mu gutegura igana bagiriwe beravuga yuko hari mwabo bari begeranye mu migambo yindi ya hafi bigaragara ko n'abanyepolitike bo bacu bagenzi bacu n'abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu bashobora kuza badoza babumvishije ko ingimba atari yo nzira ibiganiro birashoboka kandi haba hanze mu y'igihugu na cyane cyane babitahukane ngaha mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo nizeye yuko ikigira gatatu bovugana kugira ngo babitahukane iyo biganiro bibere ngaha mu gihugu cy'u Burundi natwe bugwaruka tubyitabe ku bwinshi abarundi imice yose societe civile bibaye ngombwa n'amasengero babyitabe bagire icyo baterereye kugira ngo bishike ku masezerano arama yo kwiryo kugwa urupapuro rw'inzira bazoba bamaze gushyiraho rero hasaba ko jewe ku bwanje ko tubibona mu muganga usanya Fred w'inyakuri ibiganiro byo bivyanyuma byo gracias yavuze ko ngo hari byitwaza ariko jewe nibaza ko ibiganiro byo bivyanyuma bamaze kubigira ibyanyuma niwo basiganya kangonongono bakabandaniriza mu Burundi bakagabanya idongendo na kale muri ukaguko twabuze n'umuprezida Cyprien Ntaryamira yaravuye mu biganiro hirya nyene hanze mu gihugu cya Tanzania indege barayikorora mu Brazil ibyo byose abarundi
birabaza ego birumvikana ko mubibona yuko byotahukanwa kumbure tugarutse kuri Deogracias gato mbere ko tuja ku murongo wa telefone ngo twakire ibyumviro nibazo by'abanywanyi bishwe rya America Deogracias kuri mwebwe none ko mwavuze yuko atavyinshi cyane mwiteze kuri ibiganiro vyarusha mubona yuko kumbure nkuko Julia bivuze ati bitahukanywe mu gihugu cy'u Burundi bikarangirizwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byofasha byotera intambwe kugira ngo ibi biganiro bisa nitigera birangira ngo bije ku musozo wavyo
murakoze kuri ico kibazo nagoma bgamene na mbere mbire ntuzenya mugenzi wanje Jules yuko adakwiye kwishura ibibazo yabajijwe ntaguma avuga ngo deo ngo mizero y'abarundi oya nishure ku bibazo mwaduhamagariye hanyuma Jesse navuze yuko kuja mu biganiro ari gutumwanya navuze ko atakini ndabyiteze ko mugabo ndongera ndavuga nti bon kwishyira hamwe mu z'amakungu ONU na oyi woshyira hamwe y'umwe bwa Afrika rwigiyemo nibaza yuko kumbure hari intambwe bizotera ikindi nagoma mvuge ngire mugenzi wanje nuko akwiye kumira yuko ntategeze kwiyumvira uko yiyumvira kandi ko ivyumviro bitandukanye ari itunga rikomeye mu gihugu cyacu hanyuma rero ngarutse ku kibazo kugaruka rero ibiganiro mu Burundi cyane nibaza ko atari wa muti ahubwo igikuru nishaka byo kumenya mbega hari ingorane mu Burundi no kutora inyishu kugira ngo tuve mu njyane turimo icyo nicyo gihambaye cyane nayo aho bibera hose cyane nibaza yuko atagushaka kurimo n'ukuri ntacyo vamo
Mhm. Enkoko twabivuze rero ni kiganiro gijambo abanyonyi biradishwe rya America nabo nyinde tubaka ryo duhere kuwitwa Thomas. Uraho neza Thomas?
Mahoro.
Uduhamagaye uri he?
Andi mu gisagara cha Bujumbura.
Uterera mu kiganiro.
Ego jani ni nagomba ngaruke ku iri jambo mwakeshijemo rya gatose ndimo. Mhm. Intera ikibazo kwibaza ko yoba ari umurundi wakwije amategeko azikahise kigihugu atari nk'umuntu yoba ari mvamahanga kuko harabaye ibiganiro bya Kigobe na Kajaga imbere y'uko ibiganiro bitangura byarusha nta kintu zigeze bitanga nk'umusaruro rerumva kuba hariho nk'abantu bahungiye hanze byasaba ko haba aho babona yuko umutekano wabo ukwiye bitahukanywe mu gihugu naho bisaba yuko hacha haza inzego z'umutekano mva makungu bwo kwizera yuko zibacungera umutekano ugihe hari n'ibintu bihora bizabiraboneka aho uhura hariho abantu umva ngo bahungutse naho data wanje atabara abanyapolitike bakomakomeye ukaza umva ngo baburi birengera ama ibiganiro je no vuga ndibitahukanwe mu Burundi siyo ngorane igikuru ni iki hari ishaka ry'uko baganira barumva neza ko bategezwa kuganira by'ukuri atagucengacengana kuko turaze mu ruhande rwa leta umenga bariko barondera ko ogira batahuka kanaka bavane n'abariya kugira baronka bubiyegereza bitwe ko bari batahutse kugira n'ibiganiro biburizwemo iriyo nayo ni ngorane iri kiribonekeza muri leta kuko bigaragara ko hari aho bagomba muri abo bahunze batahuke bacavuga ati ibiganiro abanyapolitike baratahutse ibiganiro ntibikenewe ama kumva ndadaye nawe cyangwa kwa Gasore ngo babisibije kubera iyo minsi mikuru yego kubisibira kugira bubahirize agateka kabo nibyo ariko none amaragi abo bagabo uko ari babiri banyakubahwa aho bijyamye uno munsi bogaruka bohura ibyo basabye yuko bakurikiza abarundi bokurikiza abanyapolitike buno munsi ariko barabikurikiza ku buryo batomaramara bavuga bati twarabahemukiye yoje kuba kujya ku munsi mikuru yabo ni byiza mugabo nibibe nyandi minyandi uko bavuga ngo ibiganiro n'ibisibe kuko nabo bari kuba barungitse nk'abantu bashika bane cyangwa batanu baserukiye leta abo bari gufata umwanya w'iminota 30 aho bari hose ibiganiro bakahagarika bati tugira twibuke incungu zacu nicyari kubuza uko ibiganiro biheza bikabandanya gusa ibyo ni nka bya bindi byo gukwepa intuzeye ibiganiro kugira biyo birabirigwa inyuma biyo birahera ama abavuga ngo ibiganiro kwama mu biganiro nibikenewe bende nibaza yuko ibiganiro bidakere iyo bitaba bikenewe na sende defide duno munsi nibirahiri kuko barabaye mu ishyamba mu gabantu baremera avuga ati duhebe byose nibiti twoba dufise muri eta tubihebe mugabo abarundi baronka mahoro rero muri make muri sende defide go baza bati kata ntambara ikiraba ntambara ikiraba abantu bariko barapfa ibiganiro bikenewe mugabo iyo uri kuri akwepa ibiganiro uri kukudisha vujya bari yabahunze n'ubuzi byo bari mwe cyo bashobora gutera intambara kaduvayo hakagira abantu bapfa nawo batoba bufata igihugu aho igihugu kirimo umutekano muke abantu bakabura n'ingenzi bakora ibyabo bakaba n'ingenzi badandaje twabo kubera umutekano muke data banje bari kugutegeka kubera bakingiwe bakaguma bibonera kare amahoro mugari abantu bari kubarahohote
Thomas
ko ibiganiro byoba n'igihagarare bategure bibe bihere abantu dukore atabye twicura ngo hamutekano
muke. Thomas tukigufize ku murongo wa ndakambaze niba akiri ku murongo Thomas turamufise. Thomas uranyumva? Thomas uranyumva?
Ndakumva cyane.
Naringize yuko bavuye ku murongo ariko naringarutse ku kibazo cerekeye umutekano kuko wakigaruye cyane inshuro nyinshi kijanye nuko kumbure hoza inteko mvamakungu. Kuri wewe ubona yuko inteko mvamakungu zije mu gihugu cy'u Burundi atamurundi numwe usura kwicwa iyo bari inyishu ku bibazo bihari by'umutekano?
Inteko mvamakungu sinavuze ko zoza gucungira abarundi abo bo batahutse baje mu biganiro kugira bihere mu gihugu nibo bica bisaba ko baronka abo bizeye uko bacungera umutekano kuko mu gihe bari mu mutekano abajeje umutekano mu Burundi uhura hari haba abo bagiriza ngo aba barakoranye nabo ugahura botinya kuza gutahuka mu Burundi kugira ibiganiro bibere mu gihugu hejuru yuko batimva mu mutekano ukwiye bonyene cyaca biba ngombwa ko barondera abacungera umutekano.
Urakoze cyane Thomas washikirije ibyumviro bitari bike. Reka duha karyo abatumire nabo nyene bagira icyo babishikirije ko duhereye kuri Deo Gracias. Thomas yavuze bitari bike bijanye n'ibiganiro umutekano n'ibindi byinshi ugira icyo bishikirije ko
emwe je kujo uyu Thomas ashikirije numva ari byumviro bitomoye numva tabishimo shirako ukongerako kuko burya turi mu gihugu twese turabona ibihabera kiretse ubushatse kugara ijisho ntibashobora kuvuga ibindi turabona yuko n'ukuri nkabo bari hanze hamwe twavuga ati ibiganiro tukabihuriza ko twese tubize ngaha badafite abacungira n'ukuri nibaza ko nabo nyine batubaza bazi kuko umuntu wese abwiza gutinya umutekano wiwe kandi urazi neza ko umutekano cyangwa amahoro biba mu mutima wa buri muntu si ukuvuga ega benshi bitwaza ngo nta nkozi ziturangurika ijoro n'umurango ngo niyo mahoro yibambiwe kuko twama twabonye abantu benshi batogwa mu nzuzi ari biziga baboshe hari abandi dusanga bamanitse ku biti mugabo urazi neza ugasanga bakavuga ngo biyahuye ariko baraba neza ugasanga siko biri kuko uburya hari ibimenyetso byerekana ko umuntu aba yiyahuye nubwo ntari umuhinga wabyo ibyo byose urumva n'ibintu biba biteye amakenga kubera iki abo bacu kwimva ko bohava nk'abo bantu urumva rero icyo numva biratomoye hanyuma ku bijyanye n'ibyiganiro nyine erega uraje nko mu biro bya facilitation mu biro by'umuhuza hariho ibinyegezwa hari ibinyegeza mu gihe usanga umwego bashaka gukorera kuri programme ya leta ibo ivuze tuku bigenda uko bagashaka gutumira abo leta yifuza kugira ngo baganire n'ukuri usanga hariho amakenga. Murakoze
cyane nawe Jules Manirankunda tuvuze kuri ico kijerekeye umutekano mu gihugu tuvuze ku mutekano usanzwe abanyagihugu b'abarundi mwebwe muri ku butaka mu rwaruka rwa Frode Bunyakuri mubona vyifashe gute haba ku mutekano wabo bantu bo babaje nabo nyene kubandanyiriza ibiganiro mu Burundi uvuga ko byoba byifashe gute byo umutekano wabo ubucungereye kuri mwebwe muri ku butaka umutekano umeze gute?
Ndabashimiye cyane Oriane, ndashimiye kandi na mugenzanje mwene wacu Thomas yo mugenzanje umutumire mugenzanje ndashimiye Thomas ku bibazo yashikirije da nta bibazo yashikirije yabivuze uko abibona nawe rero umwuruze muti ku umutekano wabo bagomba kuza kwitaba mu biganiro hamwe bibereye ku bitaka by'u Burundi umutima wa nabo wabifashe gute je wengerageje kuraba aho twahitiye mu mwaka w'2015 gushikiza isaha navuga yuko umutekano mu gihugu cy'u Burundi urahari urahari nuko nyene ku isi hamari ku isi murabizi ariko si mu ijuru kandi nta gihugu na kimwe kibamo umutekano asambusa ivyo navyo nyene wasanga ubatembera mu bihugu bitari bike iyo bisangaho kuba rero dushobora kubona umuntu uyu cango ya uyu nuriya yapfuye bivyirirwa biravuga ku maradiyo barabivuga yuko hari abantu bapfa za Kayanza mu Cibitoki muri Bukana ryari twibirije amatora y'ibwiriza ashingiro yuko hariho abantu bishwe ikivunga mu ntara ya Cibitoki ivyo byose jewe sinjeje amatohoza ariko sinovuga ngo byakoze aba canke byakoze aba ariko ibyo nica byerekana yuko umutekano mu Burundi biyangara hariho n'ahandi mwumva mu bindi bihugu abantu barengana bava mu buzima bakarengana ariko umurundi ntakwiye kwica uwo ari we wese igiteka ikirema muntu aho kiri hose kirabwiza kubahirizwa yaba muto yaba mukuru yaba uri ku butegetsi yaba twebwe tutaburimo yaba uri muri opposition yaba uri mu butegetsi indani rero nkagaruka ku cyo mwari mumbajije muti mubona umutekano wabo banye politike udetse ko abanyagihugu basanzwe bo kwitahukira ta kibazo atabanye politike umutekano wabo woba uhari by'ukuri nje uko icyo kibazo nta byinshi no kivuga ko ari kuko nzi abarundi n'abarundi kazi n'abantu ba mbere batahurana kandi bakirana ariko muri abanye politike ndibuka ngerageje kwibuka ibyahitiye mu mwaka w'2015 harimo abatari bake bari bifadikanije n'umugwi w'abasirikare bagombye guhirika ubutegetsi aho rero nka leta y'u Burundi muvuze yuko iyoza kwita abantu bagombye guhirika ubutegetsi ariyo ibufise antuka tube tuba abantu tubwishe ukuri biragoye kugira ngo dukicara hamwe n'umuntu yateye kudeta mu bihugu byose kudeta ikundane rero nicyo gituma uwoza yitwa umupuciste yobanza akisigura ngira ngo uko niko genda byibaza kandi niko n'ubutungane bakunze kubivuga kuko hari abagirizwa ibyaha byo guhirika ubutegetsi sinibaze yuko namugenzanje ngaho icyo atagishigikira ko abo babagize ubutegetsi nta n'intebe y'ibiganiro bari bakwiye kwicara ko kuko uguhirika ubutegetsi kwahitanye Ndadaye Melchior iyo ni nko bidasanzwe byadusigayemo byadusizemo imvune aba batwe byaye babikuriramwo turabyonka no natugwaruka byaratuzingamitse rero nibaze yuko uwokosora abo bantu bagiye muri iyo ntumbero igayitse yo guhirika ubutegetsi babigerageje bikabananira nibaze ko uwo adatumiwe muri ibyo biganiro canke abo badatumiwe muri ibyo biganiro atari ibibi bitaboneka nabi kuko baca biyitira ngo nibo ba opoza radiko ariko nta mu opoza radiko yemerewe kugoye ku butegetsi je wahoye niho mpagaze kandi haba ku mu gihugu cy'u Burundi canke mu bindi bihugu muntu wese iyo ngiye gutera ku deta imunaniye amenya yuko akurikiranwa n'ubutegetsi buba buhari cyangwa n'amakungu nizera ko nirishyira hamwe mpuzamakungu oni mu byo rishyigikira atama ku deta na Union Africaine ariko aravuga mugenzanje yuko ari byo bishyigikije biganiro nizera yuko atabantu bahirwa ubutegetsi boshyigikira nizera ko ibyo biganiro bizojamo abantu bakeneye kuganira badakoresha ingimba kuko ingimba ntaho yodushikana ndanashyigikira rero muri rusange ibyo biganiro ntanashyigikira ko rero abora byamutse bibera i Burundi kugira ngo tubyitabe turi benshi boza bakabereka inzego z'umutekano ziracanze kera twaswagwa n'igisirikare kimwe ariko ubu kiracanze abigeme barahari abagabo barahari abadamu barahari abahuta batutsi n'abatwa babirimwo nizere ko rero uwogira ati genda agomba gutahuka bo muhereza ingabo akaraba abarimo bamuhumuriza inteko mva makungu mu Burundi mwiki gihe turimwo yewe mbona umenganiza rikenewe abarundi umutekano bagerageza kuca
urakoze cyane mu minota mike mbere yuko dusubira ku murongo twakiriye abandi banywanyi bishwe rya Amerika tugarutse kuri Deogratias Kanyagato Mizero y'abarundi kuri icyo kibazo nyine tuvuga ko cerekeye umutekano no gusubira mu gihugu cy'u Burundi wavuze yuko umutekano ari umuntu wese yiyumvamo mu mutima dutanze akarori hari abanyepolitike batashe mu gihugu n'ubunye umutekano wabo kumbure usa n'umeze neza twovuga ko baracari mu gihugu dutanze akarori ka Alice Nzomukunda yahoze ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yashikirije ibyumviro byiwe mu buryo no vuga buhambaye ku umwidegembyo ubunye ari mu gihugu cy'u Burundi tuvuze kandi yakandi karoro ni president ntajyamira nawe nyene ntibantunganya nako murantunga president ntibantunganya Sylvestre ari mu gihugu cy'u Burundi yawe nayo yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi nk'ico Julie yavuze cerekeye abo bantu bakwiye kutaja ku rutonde rw'abazoganira yarusha naco nyene ugira iki kivuze ko kuko haganira bamwe bavuga ko haganira batavuga rumwe aboje ku rutonde rw'abaganira yarusha abo bari nkabangahe uvuge kuri ivyo bintu bibiri hama tubandanye ku murongo wa telefone urakoze
murakoze cyane hanyuma kukijyanye n'umufaso ni ari cyo mukunda na nyakubahwa president Sylvestre Ntibantunganya bari ngaha ngo badatewe amakenga n'ibijyanye n'umutekano wabo bimwe navuga nti amahoro n'umutekano biri mu mutima w'umuntu nkuko rero ntabavugira je nta dushino vuga kuri bo ariko kumbure imbere yuko batakura mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba ibyo bavuganye basezeranye nabo ari ku butegetsi aho je sino kugira mu cyane gose kuko ibyo byabo ntabyozi icyo navuze nicyo ko amahoro n'umutekano biri mu mutima w'umuntu kubijanye rero n'abakwiye kuja ku rutonde rw'abaganira Jenny yuvira ko ari abo bose bafise icyo bapfa n'abandi ntabo bakwiye kuganira na leta y'u Burundi kuko mu bisanzwe uzofata ngo Fred de Bunyakuri ngo uri kwiraganira na leta ibyo ntibibaho abo bahema kumwe bajya kamwe abantu nkabo urumva nta abiganiro bibabiri hakati yabo kuko babihuje bahuje ibyumviro byabo hanyuma rero hariho abantu bakunda kwihenda mbega none haganira rya bafite imyamatati nimba bajya abantu bagize kudeta bagize kidacyumviro ni ukuvuga yuko hariho akantu kari gahaze mu bijyanye n'ukuntu igihugu kiriko kirarongorwa tubikara neza yuko rero muri iki gihe hamwe bavuga ati bo ok uwo mugwi nareka nibavugane bavugane igituma bafashe ibigwa nako bashatse guhirika ubutegetsi nubwo bitakunze ikindi cyo bakiri hehe erega ikindi naco nagumashikize hari abantu baba bihenda yuko ngo habaye amatora ngo abantu bagatorwa na abategetsi bagatorwa n'abanyagihugu uyo niyo demokarasi karumara hibandewe mbega no kuraba amatora yagenze gute yatunganijwe gute habayemo bya bindi byo mu muco biba ngo transparence ntabakumiriwe mu bitoza cyangwa mu batora mbega gestion post electorale imeze gute abatowe abadatabaje bitwa ko batowe bariko barakorera koko abanyagihugu bariko barakorera abaratowe ivyo nivyo abantu barakwiye kuraba kuko amatora si yo demokrasi ahubwo amatora ni kimwe mu bigize inkingi za demokrasi murakoze
murakoze cyane reka rero tuje ku murongo wa telefone tubandanye Desire wakoze kwihangana uraho neza duzi jwi Desire kibazo cyangwa icyumviro Desire duzi jwi tukumve neza
urakima
shishika
yego nanjye ndabyumve imeze neza umutekano kweri ni wose ndabisa hajya abandi bavuze nta nyamba ibaragahombe ebyo yo numva ikirekagira ibiganiro niko hojyamwe bose cyabyo kuvuga ngo uni yakoze iki cyaha ubu nawe yasabye ibi bokibagira ibyahise kugira bubake kabyogakeza ibyo natwe abajene tukahungukira kubera yambonye yarabati demire kenge habaye ibi abagize ibi niyo usanga tebugwa leta aribyo byo turimo tugira ibibazo bose babyoga bagabihorahorana n'ubundi nawe yarayamaze ati horihori umuganga
Urakoze cyane Desire, tukifuze ku murongo wavuze ko umutekano wawe ufashe neza, uburi hehe agace kahe gace k'igihugu cy'u Burundi?
Hano ije Jembora.
Urakoze cyane ku ntererano yawe. Ereka twakire n'uwitwa Eric ku murongo, nawe nyine shikiriza icyumviro cyangwa ikibazo. Eric, uratwumva?
Ego.
Amahoro neza.
Amahoro.
Duga ku ijambo.
Bo Jack ni shaka kuvuga. Harige abajene nuko bakwiye gukanura bakaba maso utiguti. Jerinwa mwana wabika. We can't go gang. Utiguti nkubo cende ukankubo nk'ibyabaye. Demikens nkunda ziko mba benshi baragiye baraje mu barabara mugabole de chef le de abari de bachi bo ntacu bigeze aba mba ayo mahoteli baganeza mugaba andi bo ntacu bariko bara benefici yako mba yanze ari gumariya yindi rero numva region mbone hari mwarimo mvuze ko region ikisonda parti politique nuko bakwegera kuba maso kuko ndibuka rafafata ari kintu kigeze kuba ige monsieur le president yavuga bige bintu yavuga ko atazitoza hari umujene twari kumuduko dukorana niwe yaciye yidoga avuga ati none muzehe ngo twamutore ikibiki ugasanga ntibinjira ndani bamenye ibikora kwa migambo rero nuko bo bakwiye kuba maso kuko usanga bajya bakuru bobo baba babahinda umva wowe ugasanga baza kugira ngo barondere inyungu zabo.
None kuri wowe ubona urwaruka gukora iki? Ubona ko rutoja mu migambo ya politiki, ubona inyushi yo biyihe none kuri wewe?
Bo kujayo mugaba akagenda bafite ubwenge kuko nka kimwe bigira kuvuga kimwe kijyanye na religion. Hari umuntu usanga aje muri mudini kanaka mugasanga ntacyo ari kara benefice umva gasanga agenda nyine atabwenge afise umva nuko kujyayo sinda ntambujije no kugenda mugaba ukagira ubwenge kugira ngo ntuse kwari gushaka gusanga uri kurabibiraro by'abandi. Kuko just to give an example nkubu nanga byashitse Demiri Kenze umva benshi barabaturiwe harabagize iki mugabo bajya bari hejuru nta muntu yigeze abashikako yigeze abaremesha ibiki benshi ndaze ko bari hiyo iwanyi benshi biyere mu mafira baragize ntacyo abuzi. Numva rero ifuko umuntu yuguruka mu bwenge kuko ahige usanga baca bahenda kuko ndibuka rafafase hari umusore aho ahantu nize amaseminari menshi yaba iruhande yo kwishyura iwacu uwatwigisha nawe yaca avuga ati raho nko baza kurya amafiriti baza kugira mugabo abandi bobo bajya bajene bobo baza nuko rwagwa ntibaza kunaruronga baza kunywa nyine ubusyani biki mugabo wowe unako kuko urazi ko umuntu agiye muri formation baca bamuha agenda agabanye amaheri rero nuko akwiye gucubwenge bagacubwenge kuko je nta ndiko ndabuza mugabo agende azubwenge kuko agiye uzosanga bajya bari hejuru nibo baza kuma ba benefisi yabo
birumvikana
nicyo kintu wakwiye kugira kuko nk'ubu nka kirya Armel yigeze kuvuga cya gihe aba mwamubwira ko yagira girina yagiragire cya kiganiro n'amasosiyete umva nk'ubu wewe yibereyeho neza mugabo regione ntacyo ariko araba kuko umurongozi mwiza ategereza kuba hafi y'indongozi ziwe kuko kuvuga ngo urabona nk'ubu perezida wacu urabona ko yirirwa hafi yacu turigwana nimba ari imvura iguye ikatunyagira hamwe byose izuba nyine umva ntabwo sinzi perezida ahubwo imana imuheze agire kuko yirirwa mu banyagihugu akirwa mugabo bajya bo ntibajaye.
Urakoze cyane. Reka duhe karyo abayatumire bagira icyo bayivuze ko cyo mwashikirije mwe na Desire. Tuhire kuri mwebwe Jules batumire abanywanyi bijwi rya America Desire na Eric kuvyo bashikirije jambo ni gwa.
Ego me Oriane ndabashimiye kuba mwongeye kuntiza kanya. Ego nagira nshimire Desire yabuze ati hori honye umuryango. Hanyuma Eric nawe ajeje kuvuga nyo nawe ngira mpere ko niwe nshibuka cyane ibiyumviro byiwe cyane yashikirije ariko aravuze ikintu gikomeye cyane aravuze ati ugwaruka rurakwiye guca akenge rugakerebuka rugakerebuka kuko ibyabaye mu mwaka w'2015 byatubereye isomo abatari bake. Nizere ko gushishoza umuntu ageze ku myaka yo gutora imyaka 18 irekuwe n'amategeko y'u Burundi amaze gutandukanya icyatsi n'ururo, niba habaye uyu avuga ati jewe ndanse kandidatire y'uyu mukandida w'umugambwe runaka akaba atari mu uwo mugambwe akajya gufatanya n'abatari mu uwo mugambwe kwiyamiriza uwo mukandida, aho nibaze yuko kwihenda kuba kwamaze gushora mu uwo muntu kuko ibi bigenga uwo mugambwe ntababizi amategeko y'umugambwe nayuriya ibisa. Aho rero nibaza ko batawo hasubira cyane ngo hatebe kuko sentare yubahiriza ibiza shingiro yari yayigize icyo bivuze ko ababifitiye uburenganzira bose bari bagize icyo bivuze ko na yase yari yagize icyo bivuze ko initire rero kuja mu ibarabara banywa imoji basubira mpamagarira urwaruka bagenzanje uretse ubukene gukora amakara bwata hanze y'iziko twashizwemo n'ibihugu byahora bifasha Burundi bihenzwe nabo bitwa abanyepolitiki bari hanze y'igihugu kugera naho turondera n'umuti wo kwa muganga tukawubura kubera ko bagiye kuvuga ngo zimufashe Burundi, ariko Imana ishimwe ko baraye baravye bagasanga ko bararenganije Burundi bakagabanya ibyo bihano. Nizere ko Abarundi bagiye gutera imbere ahanini urwaruka twebwe duhanzwe n'ibibazo by'ubukene by'ubushomeri. Ntamagarira rero n'abazoja muri ibyo biganiro batazogenda bagiye kuganira bapfa ibibanza kuko n'uzoba agomba guhahira rondera ibibanza nubwo ntazo kwibaje no muri ibyo biganiro bazoganire ahubwo bavugana mbega twoteza imbere igihugu cy'u Burundi gute twosangira bike dufise gute kuko abanyepolitike dufite mu Burundi ndabivuga kuko ndabifitiye experience nabibonye no mu mwaka w'2015 waraturongoye muramuzi twari tumwiteze yuko atava mu matora ariko yaragiye ava mu matora yiruka ajya gushinga senarede nayo ntaho yari ihuriye na Claude Bunyakuri. Murumva yuko ibyo bintu biteye ubwoba kandi biteye n'isoni kugira ngo umuntu aheze aza arakurikira nkuko mugenzanje Desire Eric yabivuze urwaruka turakwiye gushishoza abajya mu biganiro mbahamaganire badoje kuvugana na Union Africaine na ONU bavugane n'ibihugu byahora bifasha u Burundi barabe ibihano bisigaye bafatiye u Burundi babikureho. Na ndavise cyo nosaba leta y'u Burundi ahubwo ko ngiri biri bakwe sinzi ko mushobora kuzodushikira leta y'u Burundi mukaba dusabira ahubwo urwaruka harimo bamwe batari bwabeho muri 2023 ngo babone ko udeta iyo yashikanya Abarundi igisagara cya Bujumbura kirazigira muri interiere turahunga jewe nakuriye muri interiere ayo nabonye aramaze kubera ko udeta biragashira uwabyumviriye nuko ibyumvira bakwiye guhanwa bakumva ko ibyo bintu bikwiye gutegwa ibyatsi. Rero ndasaba leta yacu uko yafashije abajene bwa mbere bakabarekura ndabasabe simitse basubire baraba abandi bafise agatima babona yuko basohotse ubushe butandukanye wabakirimwo abagirizwa kuja mu migumuko babagirira imbabazi bongere bakomeze n'inyigisho nizo nabonye ducako natwe dukunda igihugu kumbure yobafasha bakabona yuko kahise atari keza nubwo kahise gategura kazoza.
Urakoze cyane, reka tuje ku mutwe wundi mutumire
hiho nyumuryango ariko arerekana ko abakoze kudeta batohanwa yewe aho ntituri kumwe kuko n'umuntu yitwa umusuma mu ntunge sindabisa basuma ariko bakoze icyaha kimwe mu byaha mpuzamakungu bihanwa. Rero uwovuga yuko ariko arabakosora yoba ariko aragira ihorihori yoba yihenze cyane kuko amategeko bari bayasomye kuru constitutionnel yari yerekanye aho ihagaze.
Urakoze cyane Jean, reka duha karyo, reka tugire inyishu ngufi ego namwe Deo Gracias icyo mushikiriza ku byiyumviro vya Desire na Eric mu majambo make.
Ego ngasiye kubakengurukiranya kuba hamunyesha makuru kuri ibyo bibazo mumbajije. Nagomba kandi nkengurukire aba ba nzaruka zibiri Desire hamwe na Eric ku byiyumviro byabo. Mperere kuri Desire kuri sino cayi jano hino yashikije ibyiyumviro bimeze neza cyane bitomboye kuko burya uri nk'umunyepolitike w'ukuri kuguma hahandi kugira inzigo y'akazikira kuraba ibyaheze ahubwo ha kutunganya imigambi yoteza imbere abanyagihugu je nibaza ko bikaba ari byiza cyane. Ego yavuze by'ikwihorihori rimara umuryango nibyo cyane gose, ariko si kuvuga ngo ariko avugira abajya bageze kudeta. Oya, aha habaye ibyago byinshi bibi byinshi cyane gose, hamwe n'ukuri toza tubifatira ko tubishimikira ko emwe ntawe tuzova ngo twongere dushike. Nibaza yuko ahubwo ari gutera imbere, dutere intambwe ahubwo tujye imbere, apana gutera intambwe dusubira inyuma. Hanyuma ngarutse kuri Eric nawe nyene numva umengo n'ugwaruka. Nibyo uburenganzira bwo gusikiriza ibyumviro yashikirije, ariko nagoma ndamukebure mvuga nti ko atari byiza guteranya abantu n'abandi. Urabona ko avuze ngo batumye ngo ugaruka mu migumuko ngo ubu bibere mu mahoteli ngo bikini biki ngo ugaruka nago rwishwe n'inzara. Nibaza ko atari byo. Ego numvise ko yavuze ashimira ari wamuhaye, ni byiza cyane, ariko amenye yuko n'abandi igihe bazobwira ibyo batanga atacu wazojyana ngo ugaruka, ndetse n'abandi bose. Nuko muri make naguma mvuga kuri ibyo byiyumviro by'abo bantu babiri.
Ndabashimiye. Reka tubandanye twakire n'uwitwa John ku murongo wa telefone. Uraho neza.
Sabwe Oriane, ndakuramukije.
Ndakuramukije nawe cyane.
Ndamukiriza batumire.
Ego barakumva. Uhamagaye urega John?
Shedi muri state ya Iowa.
Ayo hano muri Amerika.
Ego
tugakwijambo.
Ego nukuri nategere ikiganiro cuno musi kiraryoshe cyane gose.
Turagushimiye.
Nagikwirikiranye gose kabisa. Asha ni sawa. Hanyuma jewe rero muri abo batumire babiri, uwo ntashigikira ni wa kabiri ahejeje kwishura uwo bitago ni Eric. Kabisa nukuri kw'Imana ari umuntu azi ko akurikirana politike canke ari mu ntumbero ya politike. Nta muntu n'umwe ariho ku isi yoshigikira ibintu bijanye no gutera kudeta mu gihugu. Urinze wishira mu byumviro byo gutera kudeta mu gihugu, ubushatse kunigira mu meshi abanyagihugu, ubushatse kwica abanyagihugu, kuko ijya kudeta imera n'imperuka abanyagihugu bato bato nibo bahatikirira, kandi mwarabyiboneye. Hanyuma ikigira kabiri kandi ibyo bavuga ngo kwicarana n'abateye kudeta mu biganiro by'Arusha, umuntu yagerageje gusuka mu nzira agahereza imogira ujya gwaruka, bagatobagurira amapine mu ibarabara, bagaturira amakaburimbi, bakagirane abo naho batandukaniye n'abansi b'igihugu, kuko aho bigeze igihugu kimeze nabi, kigeze mu hatemba kubera iki? Abo nyene bashatse guhirika ubutegi. Hanyuma ngo bace bongere baje kwicirana mu biganiro, abo umwanya wabo uri mu butungane, mu biganiro ntibibaho. Uko umuntu nk'uwo umukriminare nawe ategerezwa kwitaba ubutungane, hanyuma akabazwa icyo yabikoreye. Akarero gatoya intorenza ko ngata ngaha muri Amerika, aho ndi, aho nkorera, bari bagerageza kuduhekurira kw'abana mu mashuri. Hehe na hehe Oriana, weho urabitse ndatse kuri ngaha muri USA. Bajya abantu b'abaturisiti bashaka bica abana bato bato, iyo agitse Imana agafatwa batamurashe, urumva urubanza rwiwe ruherukira mu kuraswa, ntiyirikwa aranashikirizwa n'ubutungane. Hanyuma bace basubiza inyuma amaso inyuma, hanyuma ngo bicarane n'abaheretse ubutegetsi. Wumva ibyo bintu bibaho? Nubahanura yuko bagerageza gutandukanya abantu babazima n'abantu b'abaturisiti. Murakoze.
Abateroriste John avuze na abantu abagizi b'iterabwoba, ikaravuga abakora amabihano muri Amerika bakagira ibitero haba mu mashure haba nahandi ugasanga aragize ibitero barisha abantu benshi bavuga ko badakwiye kwicarana na leta ngo baganire ariko batumire bacu mwavuze byinshi kubijanye naboja mu biganire n'abato bijamwe mwashikirije byinshi kuri ico cyumviro turagerageza gutera yindi ntambwe tuganira kubijanye ni yarusha n'ivyokogwa inyuma ya arusha reka tubanze duhakaryo isa nawe nyina shikiriza ikibazo canke cyumviro isa ku murongo ratwumva Duga ku ijambo
mwakoze cyane kandi ushimira bakwasinza kwa mwa kandi mu muryango muduho duhije amashuri yacu tuze ku kibazo cy'ibiganiro kuko turaba uyu munsi ibiganiro bivuze abarongi byagira ati birahitewe n'ibintu byo kuvuga ngo abantu butegetsi haraba abaciye amapine n'ibindi ariko uyu munsi bikenewe kugira ngo ikibazo kiri mu Burundi gihere mu Burundi nuko atakwizwa na kohaba hanyuma nk'uko byagiye biragenda birabonekana y'uko urwa rwagiye rwasindika ku buzima bamwe barabona ibirengero bamwe barimba ariko nk'uko ni uyu munsi nuko aho kwimana nk'uko byagiye biragenda bwa mbere rwose ahubwo hari hageze igihe aho abarundi bose bajya hano bakabona ikibazo kimwe kubera aho bivuga ngo ntihagaze twagiye kugeza kubera ari cyo kiri kiri bwa mbere mbere y'uko ibyo bibazo bitangira kubyuka asasa roho zatisane kari mu Burundi kuko komeza kujya ku isi kintu ni bizani bye bya kera kuko ikintu byagirira kitewe ngo cyane abana kandi cyane abana buri umuntu kwandi gihari yagiye aterwa nuko bagiye baranka abantu kanaka ngo bakibaje gutegeka ngo ba bashatse bazibica abantu n'ibindi kuko roho nakubaha umuntu ahuza abarundi yagiye ariteguye ibyo mu guhara ukabona ko hari hagize ko nyabona aho atawusira kuvanga bari kwisarana hayi nabo kwa nkakwitira n'abana ko ari bafacha abatasa kibiri hano nko ibyo bise kanije na matege ariko ko tujye ko tukabaza mbere abo bantu bavuga ko batembaga ubutegetsi igihe batoza mu biganiro ko kandi ko bizyandazi wabo hoho byo doca bigenda gute nyuma y'ikiganiro byanze burundu
urakoze cyane. Isa urakoze cyane ikiganiro kiriko kiraja ku musodo sigaje iminota mike cyane. Reka nkuko navuze abatumire bavuze byinshi kubijanye n'abashatse guhirika ubutegetsi cyangwa abana bari yabakoze ibyaha nabiriya. Reka dutere intambwe tubaze ikibazo cya nyuma ku batumire bacu dusozera. Tuvuga duti none kubijanye no kwitegurira amatora bamwe babona yuko yarusha ibiganiro vyimirije ho ganirwa kubijanye no kwitegurira amatora mwe mubivuga ko iki nkugwaruka muriteguriye amatora hakenewe iki kugira ngo amatora azogende neza muri 2020 amatora yimirije abaye duhere kuri mwebwe Deogratias
murakoze cyane kwico kibazo nyakuba hamunyesha makuru imbere yuko ntandukiranye n'icyo kibazo mbanje nagomba mvuge icyo dusaba d'abord kubijanye n'ibiganiro sinzi ngira ni kibazo bari kwabutwaza ariko nibaza ko
nagira ko akanya katugoye ariko gira nda ukicishure ko gato tuvuge ko gato masabanda
ego sindodogora nuko ugamirambira abo vyega bo gishaka bakareka kwiteza utunyoni bakareka gukoresha ibiro vy'umuhuza hanyuma abahagarariye ibiganiro bo hindura ingendo bagakora umurimo w'umuhuza koko bagakora ibyo bajejwe ntihagire uruhande na rumwe begamira bagafasha vuba abarundi kuva mu njyane barimo hanyuma rero amasezerano agacaboneka agategwa kuko imikono nabo ziga bose ku bijyanye rero n'amatora y'2020 ni ngombwa yuko bivugwa ko biganirwa ko atari uko bizo ari mwe twita inkinamico y'amatora nk'uko twamatwaye ibonye hariho icyitwa urukaratasi rw'amatora y'ibitango ngo fedo hu ikavuga ko neza hanyuma wa mugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomune gukwigwa ko neza na neza hakaje abantu bumvikanye urabona ko bace bihita bakarushiraho ngo ni mumvo yo kuzibira ariko ibije nibaza ko ari ngombwa yuko bivuga
bivuga urakoze cyane urakoze cyane reka duhe na Jules
kuzo ari gusiga inkore amaso ku barundi
murakoze urakoze Jules masegonda make umunota umwe uturangiza urakoze cyane
ego ndabashimiye Oriana ndashimiye na mugenzi wanjye Deogratias kubyo yavuze nanje ico nongera ko nuko muri ibyo biganiro nuko muri byo baganira muri byo biganiro bagerageza bakaraba ngene bashiraho amategeko agenga imigwi ya CEPI na CECI zisigaye mu makomine no mu ntara ubundi bwo umugwi kugwa kw'igihugu baraye babushizeho hanyuma ikindi nsaba nuko bagerageza mu ayo matora y'2020 akazaba amatora arimo abarundi bose abahunze n'abari mu Burundi twese twiyumva n'abari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda bamaze gutaha kuko nibo basigaye ari umuce munini hama mu biganiro nabyo byemirije urwaruka rwo muri Afrika barugarukire turakoze kumva ibyo by'abateroriste
urakoze cyane Jule akanya katubanye gake cyane urakoze cyane rwose yari Jules Manirankunda mu mugambwe Frode Bunyakuri na Deogracias Nahumuremyi wo mu Mizero y'Abarundi FNL ndabashimiye cyane mwese rero mwaduteze amatwi n'abaterereye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese.
Oriane Itangishaka urakoze ku kiganiro muri Sanga utugejejeho.